Amahoro neza mwe mwese muteza bi radio isanganiro kaze muri ano makuru agizwe ngingo nkuru zikurikira
abarimye b'umuceri bakorana n'ishira hamwe gishinze guteza imbere kiraya cimbo SRDI bavuga ko iryo shira hamwe ryabivye mwisekeza riheruka mu gupima nabi ibiro by'umuceri bategezwe gutanga kubgaba bakozi b'iryo shira hamwe bakoresheje amabuye atarayo bari basanzwe bakoresha muraza kuvyumva mu gihe umwaka w'ishure mushasha bucutangura ku ishure gisumbuye y'indaro rya Riseka yanza bavuga ko imyiteguro yo kwakira abanyeshuri rikigenda neza kurundi ruhanda ariko ibururi ishure shingiro rya Rugereka yidoga ko rifise ubukene bw'amazi meza riri mu karere k'inkengera z'ishamba cimeza rya bururi abanyagihugu baho ngo bakoresha amazi yo mu myonga muri bucana yandi ingaburo tuza kubayagira kucamwa cindimu muri kumwe na Dore Bingabire yari ku Imana ari mu buhinga bw'ivyuma
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
nkuko nayi nabibabwiye duhere mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'umuceri babagwiza mbuto bakorana n'ishirahamwe gishinze guteza imbere ikiraya cimbo SRDI baragiriza iryo shirahamwe ko mwisekeza ryiyimbura riheruka muri ruheshi ryabapimiye nabi ibiro by'umuceri bategerezwa gutanga muri iryo shirahamwe bavuga ko hakoreshejwe amabuye atariyo bica bituma bibwa ibiro bitari bike muri SRDI basigura ko ababikoze batatumwe n'iryo shirahamwe umuyobozi w'indimo muri iryo shirahamwe yemeza ko wafashwe wese se yakuwe mu kazi Space Caritas kabanyana aratubwira byinshi
muri SRDI baratwibye kweri kandi biragaragara yuko bakoresha ibuye
bamwe mu barimyi babagwiza mbuto twasanze mu bisagara bitandukanye bagiriza ishira hamwe gishinze guteza imbere kiraya cimbo SRDI ko ryabapimiye nabi ibiro by'umuceri bategerezwa gutanga muri iryo shira hamwe bakavuga ko bibwe
muri SRDI baratwibye kweri kandi biragaragara yuko bakoresha ibuye ibuye ripima ibiro rikabigabanya bashyize ku mifuko itatu wasanga iryo buye rica rikura ku ibiro 2025 ku munzane ubwo rero twibwe n'ishyiramu rya SRDI n'abakozi ba SRDI kuko niyo yaba yabarungitse cyo gituma dusaba ababijejwe yuko mudukurikiranira ibyacu kugira ngo ibyo twibwe bigaruke mu minwe ya bene kubirondera twebwe abarimye kuko tukuma turi maduhomba dukorera ubusa
abo barimye bakavuga ko mu gupima ku minzane bakoresha amabuye atarayukuri
Nukuvuga hari hamabuye abasoma bakoresha ayo mabuye abasoma bakoresha ntabameze nkajya mabuye leta ishira ku giciro kugira ngo umudandaza ibanze gukontorora bace bagenda mu basoma nyene baracurisha amabuye iyo munzane muri ya munzane ikoreshwa namabuye murayamenyereye kuva ku kilo iburiye gijana irya senkanti irya 25 bagaca rero bashira ku ibuye ry'ubusuma rica ripima ubushize ku biro byinshi ricari bigabanya
none mumaze kubibona mwaratabaje
baratabaje kuko twitabaza SRDI nyene nta handi duvisa twotabaza kandi ari iri kirabigira rero twebwe nk'abene gihugu urumva batubwira ngo twari byo ngo ni mu byihoze ngo ni mu byihoze
muri SRDI basigura ko iyo hagaze isekeza yo kwimbura ngo barashiraho umugwi ugenzura iminzane kugira ngo bapime neza ariko nikibuza ko haboneka abacisha habo bagapima nabi ku nyungu zabo nkuko umuyobozi w'indimo iryo shirahamwe abisigura
ko hari imyidogo yaboba badapimirwa neza abantu bafise iminzane usanga hari gihe usanga bagombye gukora utuntu kugira ngo basigaze uturo cyangwa utu ku nyungu zabo ibyo rero tukaba tubizi iyo hageze iryo sekeza turashiraho umugwi ugenda kuza urapima iminzane cyo bita mu gifaransa etalonage kugira ngo umugurabe yuko bariko umunzane uba uregeye neza
Jean Kennedy Samaniro umuyobozi w'indimo muri SRDI akanavuga ko uwo bafashe ariko ariba ku munzane yahanywe
nk'ubu nk'akarorero haraho biheruka gushika byukuri uwo arafatwa amenya bacha baragenda barabikurikirana barabona ko habaye ubusuma umuntu acyarahagarikwa mbere ni mu kazi arahagarikwa umukozi
uwo muyobozi w'indimo agasaba abarimyi kwama bakurikirana neza iyo hageze isekeza yo kwimbura abatazi gusoma bakazana babafasha Space Caritas kabanyana igihanga hadiyo isanganiro
Arakoze Space Caritas Kabanyana. Mugisata chindiro, imyiteguro yo kwakira abanyeshuri mu mwaka w'ishuri wa 2025 ushuri wa 2026 kuri uyu wa mbere ku ishuri gisumbuye y'indaro rya Liseka Yanza iri kigenda neza nkuko bivugwa n'umuyobozi w'iyo shuri Claver Akizimana amenyesha ko kubera ibifungurwa byazimbye ku isoko baheza bakikora mu byo bimbura mu itongo ry'ishuri kugira bashobore gufungurira abanyeshuri. Juvenal Mbonihankuye umuyobozi w'indero mu Kayanza asaba barongoye indero mazone hamwe n'abayobozi kuzokurikirana neza uko uwo munsi wejo uzogenda. Patrick Nsengiyumva.
Ishure gisumbuye y'indaro rya Kayanza ni rimwe mu mashure ane y'indaro mu yahoze ari intara y'indero ya Kayanza. Umuyobozi w'iryo shure Claver Hakizimana amenyesha ko imyiteguro yo gutangura umwaka w'ishure w'2025 ushyira w'2026 iri kiragenda neza.
Kuri lycée Kayanza turiko turitegura nk'uko mu gihugu cyose abandi bariko baritegura. Turiko turagira isuku kugira abanyeshure nibaza baze bashikire ahantu hameze neza, intebe bazicarako turiko turazigira neza, ibita anda bazoryamako ivyavunitse turiko turabisudiriza mu gikoni aho bategurira ivyo bafungura mu vero twaramaze kuzubakira neza. Turiko turegeranya inkwi kugira ngo umunsi wa mbere bashitse nibaze babure ico bafungura.
Mu gihe iryo shure ryakira buri mwaka w'ishure abanyeshuri 108 canke barenga, umuyobozi w'ishure rya Liseka Yanza amenyesha ko kubera imfungurwa zazimbye cyane ku masoko ishure riheza rikikora ku mirima y'ishuri vyimbugwa bibonetse bigasahiriza amafaranga leta igenera abanyeshuri baba mu ndaro.
Turavye bose hamwe sanga twakira hano muri interna abanyeshure bari mu gitigiri kirenga gatoya 108. Bafise itongo rya baba ihegitari 2, iryo tongo turaririma, turarima ibigori iyo vyeze turabifungura abanyeshure, turarima ingano, turarima n'ibitunguru, ivyo dusaruye byose bica biza gusahiriza twadufaranga leta irihira abanyeshuri.
Juvenal Mbonihankuye umuyobozi w'indero mu yahoze ari intara y'indero ya Kayanza asaba abegwa n'igisata c'indero bose gushira ingufu hamwe ngo jaho bukera umwaka w'ishuri uzotangure neza.
Umunsi wa mbere ivyigwa bizabitangura abigisha bavyumve kandi azi yuko n'abayobozi babibabwiye baramaze kubaha umwe wese ivyigwa azotanga. Icya kamo rero abana ntibiteze utunyone, abavyeyi ronke ku ishure ntagire mu mwana n'umwe azosigara inyuma ku munsi wa mbere kuko tuzoheza tunahamagare turabe abatonze ku ishure n'abatatonze.
Mu gihe mu Kayanza havuga ubukene bw'abigisha bagera ku 70, hakaba hitezwe abarenga 200 gato bashasha bagiye kuzohabwa akazi muri uwo mwaka w'ishure bucutangura. Mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera, Patrick Nsengiyumva ku bwa Radio Isanganiro.
Iburi naho ishure shingiro rya Rugereka rirafise ubukene bw'amazi meza riri mu karere k'Inkengera zishamba cimeza rya Bururi muri zone Burunga komune Bururi intara ya Burunga. Abanyagihugu baho bavuga ko bakoresha amazi bavoma mu myonga canke amarekano iyimvura iguye, basaba kuronswa amazi meza. Mwishira hamwe 3C gishinze gukingira ibidukikije bemeza ko mu mwaka umwe canke ibiri iryo shure rizoronka amazi meza, isoko ryayo ngo rizova muri iryo shamba nk'uko urongoye iryo shirahamwe yabishikirije kuri uyu wa gatanu yarahejeje gushikiriza ibikoresho by'ishure abanyeshure bo kuri iryo shure.
Radio Isanganiro Muramvya, Imwaro, Igitega, Karuzi, Bubanza, Cibitoke, Kayanza na Ngozi ni kuri megahertz 101.
Radio Isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya. Ndabibutse ko mushobora no kudukurikirana ku mbuga hwaniro zitandukanye kuri Facebook ni Radio Television Isanganiro RTI, kuri X ni RT Isanganiro. Tubandanje nano makuru, abapatiri babiri kuri batatu bari muri Diocese Katolika ya Ngozi baramaze kwiga ubutabazi bw'ibanze premier secours mu Gifaransa bivugwa na Patiri Jean Eudes Ngendakumana ari mu mugwi ujejwe kumenyesha amakuru muri iyo diocese. Avuga ko bibafasha iyo hari ugize ikibazo cy'amagara. Uwo mpadiri amenyesha kandi ko bariko barigisha n'abandi bakora mu maparuwase atandukanye kugira izo nyigisho zishike ku mitumba. Apollinaire Muzagara.
Nkuko bivugwa na Patiri Jean Edinge Ndakumana, abapatiri 88 barangurira ubutumwa muri Diocese Katolika ya Ngozi, mbere ya gatatu vyabo baramaze kwigishwa ubutabazi bw'ibanze. Ubu abo nabo babuhawe bakaba ariko babwigisha imigwi itandukanye isanzwe irangura ubutumwa mu maparuwasi atandukanye. Patiri Jean Edinge Ndakumana akavuga ko batanguriye ku bakozi b'ikigo Badec kigeze guterambere muri Diocese Katolika ya Ngozi, bakazobandaniriza ku bandi nk'abajejwe umutekano mu isengero, imihari itandukanye y'ubutumwa kugira baronke abazi ubwo butabazi bw'ibanze gucyo nabo bagushikane no mu mitumba itandukanye wabo
iyo ntambwe ya diocese katolika ya Ngozi niyo yatumye umujyango utabari mbabare kuwahuje uhimbariza Ngozi kuri wa gatandatu umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutabazi bw'ibanze Anselme Katiyunguruza arongoye kuwahuje mu Burundi akamenyesha ko mu mategeko amashyirahamwe canke ahandi hose bamaze kurenza abantu 50 bategereza ko bafise umuntu yize ubutabazi bw'ibanze sekuriste mu gifaransa gucyo akabasaba gufatira akarorero kuri diocese katolika ya Ngozi Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
arakoze ya Polinaire Muzagara imbere ya bucana ya ndingaburo ubumenyi buke mu byo gutunganya imigambi ngwiza tunga kutamenya ingene imitahe irondegwa ihindagurika ry'ibihe ni zimwe mu ntambamye ugwaruka gwiza imyuga rugira kugira imigambi yagwirame bivugwa n'umuhanuzi bo muri amatari w'intara ya Butanyerera ajijwe iterambere n'ubutunzi mu bikorwa byo gutanga impamya bushobozi kugwaruka rurenga 500 gwize imyuga yo mu makomene ya Busoni na Kirundo Lambert asa nabandi asaba ko gwaruka gushigikirwa mu kubaherekeza mu migambi y'iterambere Agnes Ntawo Magaze
Nuko bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe Vertungere Hifi mu ntara ya Butanyerera ngo mugambi umaze kuramura ugwaruka rurenga 800 ngo mu mashure y'imyuga ya Mwenya rushubije na buhoro muri komine Busoni na Kirundo akavuga ko mugambi watunganijwe mu ntumbero yo guterera imigambi y'iterambere kugwaruka ku ruhande rw'uko gwaruka gwa izo nyigisho rurashima inyigisho z'imyuga gwahawe kuko zije kubakura mu bukene bari barimwo aho bamwe bavuga ko baja mu gihugu cha Tanzania kurondera y'ubuzima bakagaruka ataco bazanye bikarangira uburyo bazanye babuburiye bwose bakabumara ataco bashizeko ubwo gwaruka rugahamagara gwaruka rugenzi gwabo kwitaho ivyerekeye imyuga kuko kwiga imyuga ari kintu gikomeye umuhanuzi wa buramatari wa Butanyerera ajeje ibibazo by'iterambere n'ubutunzi arashimwa mugambi nkaburira bumenyi skill up uterera mu migambi y'iterambere y'ugwaruka aho yashikirije zimwe mu ntamba myizibuza imigambi y'ugwaruka gwiza imyuga kura harimo ubumenyi buke mu byo gutunganya imigambi ngwiza tunga kutamenya ingene imitahe irondegwa ihindagurika gibiye gibonekeza mu ntara ya Butanyerera no kutamenya kwinjira neza mu buzima bw'imyuga agasaba kugo gwaruka goshigikirwa mu guherekezwa mu migambi y'iterambere Sengiyumva Avite umuyobozi mukuru ajeje inyigisho z'imyuga mu bushikiranganje bw'indero arashima inyigisho zerekeye imyuga zahawe ugo gwaruka ariko agahamagarira abajeje uwo mugambi kutagarukira mu makomine Kirundo na Busoni gusa ahubwo bakwiri igihugu cyose uwo mugambi uhashike gucyo ugaruka gose gushikigwe kuko inyigisho z'imyuga ari umutima w'iterambere Ibutanyerera Agnes Ntawo Mpagaze ku bwa radio Isanganiro
uraca mugacana yandi mu ngaburo
Icamwa c'indimu gifise ibintu byinshi ngira kamaro ku magara kirafasha gukomeza abasirikare bagwanira umubiri kubera insanganyangaburo ya se kirafasha kandi mu gutuma habaho ihoka ryiza gifungurwa nk'uko bisigurwa na Celestin Nkunzimana umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo avuga ko bivanye n'iby'indi mitunze bifasha gukinga kwandura nk'ibicurane no kubabara mu muhogo ucana ya ndingaburo na Jean-Marie Mayonga
Indimu ni camwa gitunze ivya nkenerwa bifasha kubaka umubiri aho twuvuga nka vitamine yo mu bwoko bwa C ifasha gukomeza abasirikare bagwanira umubiri ivyo navyo tukabisigurirwa na Celestin Nkunzimana n'umushakashatsi mujanye n'ingaburo
kiratunze ama vitamine atandukanye nka vitamine C aho iza kudufasha kugira ante gusukura amaraso kuko turayisanga byo twita rezanti oxida ikindi hafise n'ivyunyunyu bitandukanye nka potassium calcium n'ibindi n'ibindi ikindi yadufasha girane gukingira umubiri wacu ndetse no kubunagura no kuha ingufu no kuwufasha kugira inkomezi no gukomeza imitsi
uyu mushakashatsi avuga kandi ko indimu mu kuyifungura ishobora gufungurwa n'abantu bose kiretse ko abafisi ikibazo cy'umushishito batoyihereza uyu mushakashatsi asigura kandi ko indimu ifasha mu kugwanya ikinure kibi kiri mu maraso
indimu irashobora kuribwa n'abantu bose abana abakuru n'abageze mu zabukuru ariko barayijya batarenge je urugero kuko indimu dufatiye ku bantu sanga bafise kibazo cy'intuze cy'ingwara y'umushishito canka inguma mu mushishito si byiza ko bagira ante bashobora kuyijya ku rugero rurengeje canka ho usanga bafise gastrite aba bashobora kuyifungura mugabo bakayifungura ku rugero go hasi ntibacibayijya bayikomeje gose indimu irafasha mu gukinga no mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye ifasha mu gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri nk'uko nabivuze irafasha mu kuvura ibigwara bikomakomeye hano uvuga nka za gripe inkorora irafasha kandi kuvura umunaniro ifasha mu gusukura amaraso no mu kugwanya indwara zitandukanye nk'amakanseri atandukanye irafasha kandi kugwanya icyo no kwita ikinure kibi kiri mu maraso
mu gufungura icyamwe cy'indimu ngo umuntu ntaco yokurako Celestin Nkunzimana yerekana kandi ko umuntu yoyihereza mu buryo butandukanye
indimu birasanzwe ko umuntu yoyifungura aha iwacu ko dusaba dufungura ivyamwa abantu benshi turi yoroheza aho usanga umuntu akunda gufungura kajya kantu kindani gasosa ibibuto n'ibishishwa akabita ariko uko twofungura neza indimu mu gitu ikeneye kwidufasha yoyifungura yose iri anse agafungura ikwiye ibishishwa ibibuto kuko ibibuto nto dusanga na cyane cyane concentration y'ivyankenerwa umubiri ukenera dushobora kuyifungura ari umutobe twayikanyemwe ari umutobe tukacanga n'amazi hama tukanywa dushobora kandi kuyikatagura tukayishyira ku masalade dushobora kuyikatagura tukayikanyira mu bifungurwa tugomba kugira ante tugomba gufungura canke tukayikanyira mu isosi ushobora gufata umutobe w'indimu n'amazi fata indimu imwe ukanyiremwo umutobe wongeremwo ibikombe bibiri by'amazi meza uboni umuti mwiza wo gusukura umubiri indimu kandi ishobora kwivanga n'ubuki fata indimu imwe uyicange n'ikiko kimwe cy'ubuki iyo yaza kudufasha na cyane cyane igihe wacanze n'amazi ashushe kugwanya bya bise bikunda gufatira mu ntuze mu muhogo hari umuntu agize gripe akagira allergy akagwara za angine n'izindi n'izindi
indimu ni camwe gifise amamuko yo muri Aziya mu karere bita Himalaya no mu Bushinwa mu gice cy'umubumanuko Burundi igitegwa c'indimu kiraboneka ku bwinshi
Jean-Marie Mayonga ni nonga haduje dusozerera makuru twa twabateguriye mwakoze imwebwe mwese maduteza abiri mwari kumwe na Dore Bingabire ehe ku Imana re muhinga bw'ivyuma mukanya muca mukurikira makuru yandizwe n'iminyamakuru
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Tubaramutse tubaye n'ikaze muri aya makuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Ishuri n'umuzigo byibazwa n'umwanditsi w'ijambo ry'intanga barara mu kinyamakuru Burundi Eko.
Kuri uwo mugenzi wacu indura yabwirizwa kuba uburenganzira itera ihinduka nyabuna urugendo rubangamiwe n'inzitizi z'amafaranga byongeye mugenzi wacu asigura ko ku mashuri atari make inyifato zigayitse zitera ziyongera ababyeyi bategekwa kugurira ku ishure ibikoresho ku biciro bisumba cyane ibiri ku isoko iyo migigwa rero ngwerekana umukenyuro ushira imbere akunguko hirengagijwe ukungana ibisabwa bimwe bimwe ngo ntivyumvikana amashuri amwamwe ubasaba buri munyeshure kuzana umutekero w'impapuro zo gucapa ngara n'inkaratasi 500 ubwo bugi bwo kuronderera by'amashuri akoresha mu miryango na karenganyo kandi nta nsiguro bifise kuri ivyo yongera ko ikibazo kigoye cyo kwiyunguruza
mu gihe hari ubukene bw'isubiriza bw'igitoro gutwara abana ku ishuri n'ingwano y'iminsi yose cyo kinyamakuru cyandika ibijanye n'imibano hamwe n'ubutunzi kibona ko kureka izo ngendo zikabandanya ari ukwemera ku ishuri ribi kibanza cyo gucagura kubi kibanza cy'ugaharanira iterambere ico kinyamakuru gisozera kimenyesha ko hageze ko abategetsi bafata ico kibazo mu ntoke mu kugenzura amafaranga abavyeyi bategekwa kuriha mu gushinga urugero ntarengwa ku biciro by'ibikoresho mu kuzura urudandazo ndenza rugero mu mashure no mu gushiraho uburyo bwizewe butuma abanyeshuri biyunguruza
ishuri shingiro Christe Roi ryo kumushasha ishuri rigiramiwe no kugara mu gihe amasezerano yemerewe atarashitswa niko kinyamakuru iwacu kibisanga
Icyo kinyamakuru cibutsa ko haheze ikiringo cababo mwaka igice kinini cy'iryo shure gisambuwe n'imvura ivanze n'umuyaga abarijejwe basavye kuba barakorera mu yandi mashure vyegeranye yarasanzwe afise ikibazo c'intebe Icyo kinyamakuru kigabisha ko gushikuba amasomero atugaye naho umwaka w'ishuri wugurura kuri uyu wa mbere ku rubuga umwiheburo ni wose nk'uko iwacu kibishimangira ahahora humvikana amajwi y'abanyeshure ubu hari ibisigarira vy'amashure impome zasimigaga n'ivumbi natawahasize ubuzima amagu igogwa ku mujyango w'abarezi n'abaregwa yoyo ntaraganya kurangira
kugura umwaka w'ishure w'2025 ushira w'2026 kurangwa n'agacerere k'abategetsi nk'uko iki kinyamakuru kibinegura. Amasezerano yo gusanura iryo shure yatanga icyizere yashikirijwe bigaragara ko yari nk'umuyaga. Agacerere k'abategetsi bahoze bizeza ubukaratangaje.
Makuru ashikirizo ni mnyamakuru.
Leta ya Burundi serukiwe n'umushikiranganje jejwe higa cha leta Alain Ndikumana yarateye umukono kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icenda nyakanga 2025 ku masezerano atatu y'ingabire ifadikanije ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ineza y'abana UNICEF byiganwa n'itororokanizo ry'amakuru ABP.
Ku bw'itororokanirizo iyo ngabire y'ubwo buryo bwababa miliyoni 15 z'amadolari izoshirwa mu migambi tatu nyamukuru ariyo gushikira ikigaca leta gufasha abakozwe ko n'imyuzure cyane cyane imubimbi no mucibitoke kugira baronswe uburaro n'uvuzi hamwe no gukomeza ugufashanya mu by'imico kama.
Umuco wo gusezera umukobwa agiye kubaka ibihe bya none cyangwa kwigana umuco kama habanje gufutwa isiguro yawo byibazwa n'umwanditsi wa Yaga amenyesha ko ayo makoranira genewe abakenyezi bubatse bo mu miryango cyane cyane abavukanye ba nyina w'umukobwa yarafise agaciro ko kumwigisha yaragize inzira y'ubuzima bw'umukobwa hamwe n'ubw'umukenyezi. Uwo mwanditsi wa Yaga asigura ko abakurira abandi basangiza impanuro bakigisha umukobwa yimirije kugira ubugeni ingene batunganya iby'urugo kubaha umugabo no kubaka umuryango uhagaze neza ukwihisha no gushika ibwina vyahagaciro ivyo bihe abatubatse barataramugwa atari kubanka ariko ari kubera uburambe mu byo kubakana byigishwa hisunzu by'umuntu abayemwo atari kubibwirwa.
Imigwi iherekeza ubugeni yamyeho mu buryo butandukanye harimo n'ibirori bishobora gusa n'iminsi mikuru ya kino gihe yo gusezera abagiye kubaka bita bridal shower. Umwanditsi wa Yaga yibutsa ko igitandukanye nyamukuru ari uko kera ibyo bihe byashingira ku mico kama byitabira abajyango begereye umukobwa yimirije kugira ubugeni kugira bamwigishe ubuzima bwo mu rugo bonge bamuhanure. Kino gihe uwo mwanditsi wa Yaga avuga ko ibintu byahindutse. Umugigwa uratitura insiguro yawo ya mbere ubu ngo baremereza imiryango mukwaka amafaranga maze bakanatitura icyo umugigwa usigura.
Ni nane duce dusozerera amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayateguriwe umwongera mu yashikirizwa na Stella Ndayishimiye afadikanije na
Clovis Niyonkuru.
Ibihe byiza ahiwanyu.
Amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.